Yeni Radyo İsviçre Amerika. Radio Izvili Amerika Stamina ni Washington DC mukirundi na mukinyarwa Rwanda mwirweneza nshuti mwese tera manye muri kumwe na Fidel Nyongabo mu Burundi twumvikanira ku milongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Izvili Amerika kaza mu makuru yacu yo kuri isaha leta y'u Burundi yatangaje ikivuga cyatumye abarundi bane bari mu ba ari barongo ya mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu bahagarikwa ku munsi wa kane igihe bariko bajikambara muri Uganda
bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bitango financement terrorism.
Uwani Martin ni interese umushikiranganji uburundi ajeje umutekano n'intwaro yo hagati abarundi barenga 300 bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari ahitwa Sange muri territoire ya Buvira bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ari uko leta y'u Burundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe bari mamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umugenzuzi w'ikigega cha leta yasabye ko amafaranga igihugu cy'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye byagira umujani mu kanya gato. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umugenzuzi w'ikigega cha leta yasavye ko amafaranga y'igihugu c'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari z'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Timishimwe.
Raporo ya bomwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters y'umunsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije Ubushinwa gukangarana. Ambasaderi wabwo muri Congo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yumvikanisha ko iba ari ibintu byo kurenganya Ubushinwa nta kuri kwabyo. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano Congo yagiye igirana n'Ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije Joseph Kabila. Ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi Congo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera kuri Ubushinwa bushora muri Congo nta cyaba gitangaje. Isosiyete mu Bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri Congo n'ibitaro nayo igahabwa umugabane wa 68% mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa. Ambasade y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye akiyongeraho ibyo Perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya Congo abwira ibindi bihugu. Kugeza ubu abashoramari b'Abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 824 z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari 3. Ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari 17.
Imyoneke mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari ubitabiriye ariko ku buhinga bwa none. Ibikuru bikuru mu byo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu Diane Nini Ntazwe.
Mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare. Yagize ati: "Ni ngombwa ko twihuta, ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'u Burusiya. Agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara." Mu ndwi mu rudende umwaka uzoburumanye Urusiya butangiye gutera Ukraine biruko mu gihe atakimenyetso cyo gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amakungu arimo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya 24 uku kwezi kwisabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'Urusiya na Ukraine Urusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine. Hagataho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka. President wa Ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kwa gatanu yongeye agira ati: "Uko biri biragoye kwizera ko Ukraine izotahukana intsinzi." Ukraine kandi mwumve ko atari yo ya nyuma Urusiya busotoye. Inyuma yacu Putin azobandanya atera n'ibindi bihugu. Chancelier Ubudagi asanga umwishura yemereye president wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cyose bizoba ari ngombwa. Umutegetsi w'Ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cyane cyane ibigize umwe bwa Buraya bibishoboye gufashisha Ukraine ibiduga by'intambara. Ubushikiranganje bwo kwivuna umwasi mu Bwongereza nabwo bukabwemeje ko amakuru bukura amasoko yabwo yo mu Burusiya yerekana ko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yaduka ingabo z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 arizo zimaze kugwa ku rugamba mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi 175 n'ibihumbi 200.
Urakoze Diane. Turikiya ibandanya kurokora abasambukiwe ko n'inyubakwa byatewe na nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu igenekerezo rya gatandatu ryo ku kwezi ibindi na mugenzi wacu Diane nini ntazo.
Inyuma y'imisi irenga 10 ihumvikanye nyamugigima muri Turukiya no muri Siriya, abajeje gutabara muri Turukiya bavuze ko uno munsi kwa gatanu barokoye umuyabaga w'umuhungu bamuvana mu bibomoke yaramazemwo amasaha 260. Uyo muyabaga w'imyaka 14 yitwa Osman Halebiye. Akirokogwa yaciye atwarwa ku bitaro vyo mu ntara ya Antakya iri mu buseruko bw'ico gihugu ca Turkey. Uyu muyabaga yarokowe uno munsi aja kurikira abandi babiri b'imyaka 26 n'imyaka 33 bari mu banyuma abajeje ubutabazi barokoye muri Turukiya. Nyamugigima yumvikanye muri Turukiya na Siriya igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kabiri turimwo yari ku rugero rwa magnitude 7.8. Niyo nyamugigima imaze guhitana abantu benshi mu mateka ya Turukiya. Hari abatanguye kwagiriza abajeje gisata cy'ukubaka muri Turukiya ko ari amategeko batubahirije, gutyo bikaza kuvyara ugusenyuka kw'inyubakwa zitandukanye zasenyaguritse muri ico gihugu. Abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima muri Turukiya na Siriya bompi barenze 41, abenshi muri abo akaba ari abo muri Turukiya.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko bitavye inama ku gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola João Lourenço afatikanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Bagarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo bapfundikiye mu nama zabereye i Nairobi no mu gihugu cha Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola. Ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwa bikorwa by'uwo muryango byanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bahaye imigwi yitwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya 30 ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara igaruriye. Ubwo butumwa kuri Twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basabye ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira ngo n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo. Kuko ku rwandiko rubivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu Rwanda no muri Uganda, baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mu Burundi, Martin Ninteretse umushikiranganje ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko hari abaserukira amashirahamwe igenga bane bapfungiwe mu biro vy'iperereza cy'ico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eroje wirikane zaraduha ibindi kuri inkuru.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'icyo gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odaste Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yaharanira amahoro n'ubuteza imbere agateka ka muntu zibanaye n'amahoro n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'iryo shyirahamwe. Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe. Bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa. Bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana i Kampala muri Uganda. bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo umushikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuye impari yatangaje ko bahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu
sigihuha sigihuha abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri indwi bari bagiye mu nama I Kampala ni vile yagira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashyirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tuyidoriye bukebuke burya rero hagiye twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararirwa
ubu ndakorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruka bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH umushikanganje Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba
igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko uri inzu ujya kwinyegeza twebwe ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka mwe bita ngo financement ya terorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwabyo ibyo rero bavugiye ati n'urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi byose biri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemwo mu bisizi
mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu Burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashyirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora icy'ubutegetsi bwivuza harimwo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya Amerika ryagaragaje kurondera umushikirizamanza wa kizigenda wa Repubulika Silvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitabye mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko ko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu munyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo caha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
nitwa Nibizira Marivia nemerereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi aho nkunda kumva radiyo cyane kuko imfasha kumenya amakuru y'u Rwanda y'isi yose yerekeye ubukungu amakuru yerekeranye n'ubukerarugendo politiki abantu ubuzima imikino imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga ndetse bagiwe n'ubutabera ndi radiyo cyane ariko cyane cyane Voice of America ijwi rya Amerika
A Abarundi barenga 300 bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari ahitwa Sange muri territoire ya Uvira bavuga ko impamvu ariko basaba ubuhungiro ariko leta ya Burundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanze bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuye aho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Lydia amaze ukwezi kose ageze mu ngambi y'agateganyo ya Sange avuga iko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yarasanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nkabana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo ducingero y'abana shatufata agahinga ko kuzino iyo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange hari abagaragaza yuko kuba leta inyuze imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga Burundi.
Aka parasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kujya bakori barabara imodoka rero bambika imashini kiraza gica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwa kindaro yaye nimutuviraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba hashe kwa mu barabara bacu bagatwara ntusekala nduko maze gusekala nduko ndabura icyo mfata n'icyo ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe Asteri ndabice yomfasha.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti byanze inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu tujya ngaha tudahangayitse ntitujye ubuhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera kanzi kwa Karoyi.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Buvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri abo barundi 300 basaba ubuhungiro. Bavuga yuko bafite ibibazo by'amatungo bagiye bamvugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara ya Cibitoke na Bubanza ahaturuka abo barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibambura aho bari basanzwe bahinga. Maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara ya Cibitoke Kare mu Bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho ijyambaza miduwa ari itongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coteau. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Mataba. Yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Republika Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC rikogwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'amazu kubera nyamugigima muri Turikiya birabandanya. Nyuma y'indwi irenga iyo nyamugigima iriteye isibe muri Turikiya no muri Siriya gushika ku munsi w'ejo hari abagitogwa bagihema mu bihugu byarungitse abahinga mu byerekeye gutabara muri Turikiya. Harimo Burundi bwarungitse abapolisi bakorera mu gisata cyo gutabara bagera kuri 10. Ambasade y'u Burundi muri Turikiya yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarundi bagiye gutabara muri icyo gihugu barungitswe bisabwe na Turikiya naho bariko bafatwa mu mugongo n'u Burundi. Barungitswe mu ntara zasinzikaye gusumba izindi. Mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Ambassadeur Gerard Bikebako asubiye ku Burundi i Ankara yasubiye ku bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika yongera adondagura izo ntara zasinzikaye kurusumba izindi.
Ahanini ni intara zishika indwi ariko izashoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine, hariho intara yitwa Karamaman, intara yitwa Gaziantep, akabaho n'intara yitwa Taye na Malatya. Izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose, na nizo ahanini hariko hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kurondera abo baba bagihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi.
Muri izo ntara hari Abarundi babarizwayo bakababarizwayo, amakuru yabo bite?
Ngaha muri Turukiya hariyo Abarundi batari bake, naho ne na cane cane abanyeshuri. Hariho rero Abarundi bari mu ntara zitandukanye muri izo nyene zashoboye kugira ibyago, ariko mu makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko atabarundi ahanini baguye muri iryo sanganya.
Harimo n'abakinyi b'Abarundi batari bake bari ngaho muri Turukiya bakina umupira w'amaguru, bobo bari amahoro bose?
Yego, abakinyi bakina umupira ngaha muri Turukiya bari amahoro, kuko benshi muri bo bari mu ntara bita Malatya. Muri ino minsi hariho bamwe twavuganye nta ngorane zabashikiye, kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu cha Turukiya nta muntu itaretse gutera ubwoba.
Marcel, uherereye hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ambasaderi uwo mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya, ntabwo muramenya niba nta banyarwanda baba baherereye mu bice byagizweho ingaruka n'umutingito waba waragiriye n'ibibazo, ngo murabona mwaba mufite imibare yabo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turi kubona uburyo ubutabazi uri kugenda bwoherezwa, ibihugu byohereza abahinga mu gutabara, byohereza abapolisi, abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu. Ariko ahanini gasanga ubufasha buri guhabwa Turukiya. Siriya nubwo ari bake bagiyeyo ibibazo, ariko nabo barabigize, ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite, wenda niba ari ukubera ari ikibazo cy'umutekano. Ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu ukurusha ubushobozi iteka ryose bakurusha n'ijambo ko abari kohereza ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri Turukiya. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye, nko gushingura abo bantu muri wenda bazabashingura mu binogo rusange cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda. Iriya ntara nka kuri habaye umutingito hashobora kugendera gukorerwa ibindi bikorwa, abantu bakongera bakubaka hagaturwa, byaba bifata igihe kingana iki? Ese bishobora guhita bikorwa vuba? Murakoze, n'ibyo bibazo bitatungira ngo munsubize.
Urakoze Marcel, reka dusubize ijambo Ambassadeur Gérard Vike wakwabishuri. Ambassadeur, micro ni rwanyu ku tubazo twa Marcel mu Rwanda.
Ku kibazo cya mbere kijyanye n'igitigiri cy'abanyarwanda boba baragize ingorane muri byo, kugeza ubu amakuru adusumira ntabwo twari twumve ko hariho abanyarwanda boba baragize ikibazo. Ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye zihava bingora, nibaza ko umugenzanje w'u Rwanda uzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye. Hanyuma kijyanye na Siriya, je nibaza ko naho nyene ikibazo cabaye muri Siriya nico cabaye ngaha muri Turukiya. Rero ibyo bihugu bibiri byagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye, ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane abaje gufasha bavuye mu bihugu bitandukanye baje gufasha mu gihugu cya Siriya cya Turukiya, kuko ahanini igihugu cya Siriya sicyo ndanakiraba. Urumva rero ko byohava bingora kugira ngo ntange inyishu itomoye. Hanyuma hariho ikibazo yashikirije aricyo cya nyuma kijyanye no gushingura abantu. Nk'uko musanzwe mubizi, ahantu habaye ingorane nk'izo n'ingorane zo kubafuba hajya, usanga ari ibintu bitoroshe kubera ko atari ibintu baba biteguriye. Ni ukuvuga rero ko n'uburyo bwo kubashingura uhora usanga bigorana. Kuvuga rero bariko bagerageza bafatikanije n'abandi inshuti abagenzi kugira ngo barabe ukuntu bobafasha kufuwa na uwa nunga shikibu ni vijako
ya harakanti kabadzo ya nabadidre ati ubu ko ito gihugu ukwavyumva bizokoroha ko gisura kuyubakaga ambasadio aho mugeza maso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cyane
mu byukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nkuko cahora kuko murazi yuko intara zasindikaye ni nyinshi dushika 10 hononekaye ibintu bitari bike cyane cyane cyane ntereye ku mazu amazu ya henutse ni menshi uretse n'abantu bapfuye kari benshi mugabo n'amazu ni menshi cyane hanyuma hari amabarabara yononekaye hariho n'ibibuga by'indege byononekaye nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo igihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara murazi yuko iki gihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije kisubiza utwigoro tumwe tumwe muri izo ntara inyuma bizofata igihe kirekire kugira bubaka ayo mazu bongere bayasubiza amabarabara uko yahora cyane ibibuga by'indege uko byahora
ibibuga by'indege byononekaye je bari byinshi
urazi ino muntu zeye muri iki gihugu intara yose usanga ifite ikibuga cy'indege urumva rero hari ibibuga by'indege bimwe bimwe bishika nka bitandatu usanga byarasagutsemo imigaga urumva bategereza kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko zahora
murakoze twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
wegega Emmanuel
Masaka
Kampala Masaka havugwa make
Kampala Masaka na amahoro sejekeze bari ryinshi kabisa nta kibazo
kwihangana aha natwe akabeho karaturembereje co kimwe no muri Turikiya ngira ngo turi mu bihe by'imbeho
Atuwebwe ndo ni hebya na mujiji ngabe ko bitatworo ya kwa bavandimwe bacu bari muri Syria na Turkiya. Ako twakomeza kubihanganisha kabisa twa kibazo nabaza ese abaturage bamenya gute ko nya mujiji ngiye kubaho ifiterwa n'iki
urakoze Emmanuel gusa umuhinga mu vya nyamugigima tubwiye kwa gifatiriwe ariko akabazo wabajije ndafise uko no ugahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ku nyamugigima yatanguye ugira umunsi mwiza ambassadeur reka mpindukiza akabazo ka Emmanuel muri Masaka yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima ahubwo reka mbaze mwabyumvise gute bigitanguye mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu
mu myaka afise maze kumva uko nyamugigima ihora izikarengana mu kanya gatoyi ukumva nyene ko inzu nyigimye ishoboye kunyiganyiga canke ukumva ko nawe uye hari ikintu uhungabanije uri muntu rero ukuntu twabyumvise igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe kuko warashobora kubona ko aho uri wicaye ko n'ibibambazi bisa nk'uko biriko biranyiganga urumva rero ko ntibyari bisanzwe ntiyari nyamugigima isanzwe byari ibintu birengeje ibyo twahora twumva turi nko mu Burundi cyangwa uri ahantu hariho urumva rero byari ibintu biteye ubwoba aho mvuga nko ngaha Ankara naragerageje kubaza Burundi yari Gaziantep arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'ikintu kikamunanira gufata kubera ko yabona k'inzu iguma izungagirika urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko byaranyigimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi
hariho ambasaderi ibiriko birafatwa nk'icyo twokwita igitangaro hari nk'akana bavuga kafise amezi abiri kitwa Halit Alitala karukotse nyuma y'amasaha 128 bagasanga munsi bibomoka aho kari kwa mama wawe wiwe we yamaze kwitaba Imana ariko kuko kagikomeye
Njote rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro byacu hano turangirije amakuru twacu bafitiye muri aka kanya. Mubandanye mutwumviriza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.